Iri ni ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Mwaramutse neza nshuti, muduteze amatwi hano i Washington DC. Muri kumwe nanjye Ed Rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo, mbahaye ikaze mu makuru yacu. Mu Burundi, abanyeshuri basoza amashuri yisumbuye batangiye gukora ikizamini cya leta.
Muri abo hakaba haba harimo abakurikiranye ibyigwa by'ishuri umwaka w'ishuri turangije, na bamwe twita ko baje gusubiramo bari barayobewe cyane batarose ingene bakora ikibazo cy'umwaka uheze, twita abautodidacte.
Ubu ni Pacheli Izonkiza uyobora itsinda rishinzwe gutegura ikizamini cya leta ku rwego rw'igihugu mu Burundi. Iyo nkuru n'izindi zirimo urujya n'uruza rw'abacuruzi ku mipaka ihuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Reka ariko duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mugezweho na Aloys Bigirimana.
Urakoze Edi, ndamutse n'abaduteze amatwi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika atekanya kugendera igisagara cha Dayton muri leta ya Ohio kuri uyu munsi wa gatatu, ahatekanya kubonana n'abacitse ku icumu ku bwicanyi buhitiye hamwe n'abategetsi bo muri ako karere, ndetse n'umupolisi yabonye Connor Betts n'uwisha abantu akanamwica mu masegonde 30 gusa. Perezida Trump aragendera kandi El Paso muri leta ya Texas, aho uwitwaje inkona ho nenye akekwa kuba yari atumbere kwica abo mu bwoko bw'abamuka muri Amerika y'Epfo bavuga ikiyesipanyoli muri ico gisagara kiri ku rubibe Amerika ihana na Mexique. Nawe yisha abantu 22 mw'iduka ya Walmart hari ku munsi wa gatandatu. Ni mu gihe igipolisi mu gisagara cha Dayton muri leta ya Ohio kikirondera kumenya imvo y'ubwo bwicanyi bwo ku munsi w'Imana, kandi ni igipolisi kinyamiramabi cha FBI muri Amerika nacyo nyine kiriko kirarondera kumenya nimba uwakoze ubwo bwicanyi ari we Connor Betts yabisunitswe akuri yishimikije ivyiyumviro by'ubwicanyi. Kuri ubwo bwicanyi nyine muri Amerika, ibihugu bibiri byo muri Amerika y'ubumanuko biragabisha abanyagihugu bavyo gufata ingendo baja muri leta z'Ubumwe za Amerika, n'inyuma y'ubwo bwicanyi bwahitanye abantu 31 mu mpera z'indwi irangiye. Ubushikiranganji bwa Irigwe bujejwe imigenderanire n'andi makungu bushikiriza ko abategetsi ba Amerika badashoboye na gato guhagarika ubwicanyi kivunga bubera mu gihugu cyabo. Ubwo bushikiranganji nyene mu gihugu cya Venezuela buhanura abategura ingendo zigana muri Amerika kuzisivya. Konsila y'Ubuyapani nayo mu gisagara cya Detroit ne muri leta ya Michigan aha muri Amerika nayo iragabisha abanyagihugu babo hamwe n'abaja muri Amerika gutembera ko bomenya ku bwicanyi hakoreshejwe inkoho bushobora kuba hariho hose muri iki gihugu cya Amerika. Mwibuke ko muri kahise ibihugu by'Ubudage, Nouvelle-Zélande, Canada, Irlande, Bushinwa n'izinga rya Bahamase nabo nyene bigeze kugabisha ababo bafata ingendo zigana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuri Amerika nyene Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaragabishije Bushinwa hamwe n'Uburusiya ejo ku munsi wa kabiri kwirinda gukorana imigambi y'ubutunzi na leta ya Venezuela irongowe na Nicolas Maduro. Iyo byashikirijwe n'umuhanuzi mu by'umutekano mu gihugu mu biro bya Perezida John Bolton mu gihe intumwa zaserukiye ibihugu 60 zakoraniye Lima ku murwa mukuru wa Peru baganira ku nzira yorangiza uruhagarara ruri muri Venezuela. Kugabisha kuje inyuma y'umunsi umwe Perezida Donald Trump ategetse ko amatungo ya Venezuela ifitiye muri Amerika afatwa, no kubuza abategetsi b'ico gihugu kugira ububasha bwo kuronka amafaranga biciye mu buryo bw'amabanki. Muri Afrika ibitero bibiri byakozwe mu gihugu cya Mali byahitanye ubuzima bw'abantu bane barimwo abasirikare babiri b'igihugu cya Mali nyene nk'uko amakuru yavuye mu bajejwe umutekano yabishikirije ejo ku munsi wa kabiri nta muhari n'umwe uratangaza ko ari wo uri nyuma y'ivyo bitero ishiramwe impuzamakungu ritabara imbabare ariryo Croix Rouge ryaciye rihitamwo guhagarika ibikorwa byaryo itombuktu kumva z'umutekano muke wiyongera naho ibisirikare by'Ufaransa n'ishiramwe impuzamakungu nibiriko birafasha leta ya Mali iyo leta biracayigoye guhagarika ubwicanyi bwatanguye mu buraruko bw'ico gihugu ca Mali mu mwaka wa 2012. Ambasadere wa Leta Zunze za Amerika mu Burusiya John Huntsman yararungikiye ubutumwa bwo gutanga imihoho Perezida Donald Trump nyuma y'imyaka irenga ibiri yari amaze muri ayo mabanga akazotaha ku itariki zitatu z'ukwezi kw'icumi. Itorokanizo ry'amakuru ry'Uburusiya TASS ryashikirije gishimikije amakuru ryahawe n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'Uburusiya bw'imigenderanire ko ambasadere Huntsman ari umukozi azi akazi kiwe ariko ko hihwejwe politike yo mu gihugu ciwe arico Amerika byamunaniye kunagura imigenderanire hagati y'ibyo bihugu bibiri. Ikinyamakuru CNN cyaha muri Amerika nacyo cyashikirije ko Trump na Putin baganiriye mu ndwi iheze kuri telefone bavuga kuri ambasaderi mushasha ashobora kuzorungikwa mu gihugu cy'u Burusiya ariko ngo ntibigeze bavuga izina ry'uyo Huntsman.
Arakoze Alois Bigirimana utugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda turi no kuri internet kuri www.radioyacu.com mukanya na makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Makuru avuga mu karere k'ibiyaga bigari ku mipaka y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamwe mu bakora ubucuruzi buciriritse barinubira icyemezo cyo kubabuza kugigoma kubera indwara ya Ebola iriyo. Mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana araduha ibindi kuri iyi nkuru.
Naje mu gitondo kare nageze hano saa moya tujya ku murongo ngo tugiye kwambuka ariko kwagiye kugira ngo twambuke ati nimusubireyo nimusubireyo nta muntu n'umwe.
Aba ni abaturage twasanze ari ikivunge ku mupaka muto wa Poalu rumenyerewe nka petite barriere. Bamwe bagaragaraga mu igorofa ry'isoko mpuzamipaka batumbira abandi bari ku mirongo. Imbere yabo hari abapolisi basaba abantu kubanza kujya ku mirongo bakagenda barikura bake bake bagakomeza berekeza ku biro bishinzwe abinjira n'abasohoka ari naho hafatirwaga icyemezo cyo kuri ku muntu agakomeza cyangwa bakamusubizayo. Umva bamwe mu baganire n'ijwi rya Amerika tubasanze ku mupaka muto mu masaha ya saa tanu za mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri.
Tugeze ugera kuri uriya murongo ndi kureba hariya
nahagaze
bakubwira ngo iki
bavuze ngo byosubire inyuma.
Kubera iki?
Kubera ngo ikarita ngo y'akazi nimba ugiye ngo mufite akazi ngo ufite ikarita niko nazo dufite badusubiza inyuma.
Abandi kubona bambuka ni abari kwerekana amakarita y'akazi
abana abakongomani
abanyarwanda bari kwambuka
babemereye mbere mu gitondo ariko umugubu babafungiye bose.
Wigeze ugera kuri uriya murongo bakagusubiza inyuma?
Nje mvuye hubwo nageze nigoma mu gitondo.
Wewe wambutse mu gitondo? Byagenze bite wambuka nta ngorane wagize?
Bampaye jato ariko ntabwo ariko bose bagiye bambuka njyewe nasimbutse n'abandi basimbutse bagezeyo.
Wari wagiye gukora ibiki?
Yo mugore wanjye yabyariyeho niwe neneje kumuha neje kuti dufaranga ngo njye kumuhahira
none bigenze bite
mbara tugaruye.
Muri aba babujijwe kwambuka harimo n'abameze nk'uyu musaza.
Njyewe ndi umubazi hano mu Rwanda nabaze ntabwo bigeze bavuga yuko nenda byibuze tutaribuze kwambuka. Inyama ziragenda ngenda sigara kandi ninjye ukwiye kujya kuzicuruza.
Ntabwo wari wazanye nazo kare?
Nazanye nazo banza ubize inyuma njyewe inyama zirambuka.
Zambutswa nande?
Zamutswe n'umukarani batwikorerera.
Hanyuma bakubwira ngo icyo?
Njye barambwira ngo nindegereze ngo baraza kuduha umwanya wo kwambuka.
Hari saa ngapi icyo gihe mwageze?
Hari saa 2:10.
Ntabwo urongera kwasubira ngo basabe gutambuka mwumve?
Maze kubasaba inshuro ebyiri, iyi ni ya gatatu.
Barimo kukubwira ngo icyo?
Bari kumbwira ngo nimbe ndegereje.
Zingana gute inyama wambuke?
Ntambukije ibiro 300.
Urabicuruza bigashira buri munsi?
Ndabicuruza bigashira ni ngebyiri.
Kugeza mu masaha ya saa saba abantu bari bakiri benshi bagitegereje kureba niba amaherezo baza kwemererwa kwambuka. Hari abanyekongo twaganiriye bakimara kwinjira mu Rwanda ariko baravuga ko ibintu byahindutse kuko barimo kumara igihe kirekire ku mirongo. Twagiye ku mirongo mu museke twayobewe icyabaye. Twahababariye cyane pe. Twasaba ko bareka tugakomeza kwambuka uko byari bisanzwe abantu badatesekeye ku mirongo. Iwacu muri Kongo ni imirongo igera iriya, aha mu Rwanda naho nuko, mbese ntibyoroshye. Barimo kugenzura bikomeye. Kuva saa 12 ndi ku murongo, none nambutse saa 5 hafi n'igice. Nyamuneka mugerageze mudufashe kuko turagowe. Reba twasize impinja kuva mu gitondo kugeza amasaha. Uku gutinda ku mirongo ariko ministre w'ubuzima Dr. Diane Gashumba yari yabikomojeho mu kiganiro yahaye abanyamakuru ku itariki ya mbere zo kukweza bivuga muri aya magambo.
Utwuma dupima umuriro utambutse wese, ubu noneho tugiye no kongeramo imbaraga, abantu batonda umurongo bajye binjira neza. Ejo nabyo mutazabibona mukavuga ngo ariko abantu barimo gutinda ku mupaka. Reka batinde bariko bapimwa, nta muntu uduca mu bihumbi.
Mu biganiro inzego zitandukanye zahaye abatuye umujyi wa Gisenyi kuri uyu wa kabiri, Colonel Muhizi Pascal uyobora ingabo zo mu turere dutatu turimo na Karubavu, yavuze ko kubuza abaturage kugigoma biri mu nyungu zabo ubwabo.
Turababuza kujyayo kubera ko hari indwara y'icyorezo, indwara kirimbuzi iruta sida, indwara irusha imbunda zikomeye zose. Mubyumve muri ubwo buryo, uzireshanira agacangana ijoro bya bindi mucoracoro. Hari ababikora kandi bagakoreshwa n'abantu bakomeye. Inzego z'umutekano twamaze guhabwa amabwiriza yuko ntandi mbere bigomba gutambuka aha ngaha usibye n'inka cyangwa se n'ihene. Umuntu we ni ikindi kintu navuze n'urundi rwego. Ushobora kwibeshya ukanyura ariko ushobora no gufatwa.
Umuyobozi w'akarere Karubavu Gilbert Habyarimana yasabye abaturage guhindura imyumvire bakirinda gushakira imibereho ahatari ubuzima.
Ebola igomba kurindwa n'umwana, igomba kurindwa n'umusore, igomba kurindwa n'umugabo n'umugore, twese tugafatanya kugira ngo turinde yuko iki cyorezo cyazinjira hano iwacu. Ushobora gushaka guharanira gukorera 2000 ku munsi ariko ukiyica, ugahara ubuzima bwawe, ugatesha ubuzima umuryango wawe, ndetse natwe twese ukaduhungabanya cyangwa se tukabura ubuzima bwacu. Si ngombwa kujyayo udafite ikintu gifatika.
Hagati aho Minisitiri w'Ubuzima w'u Rwanda Dr. Diane Gashumba na mugenzi we Pierre Kangudi Ambayo uyoboye iby'agateganyo Minisiteri y'Ubuzima ya Congo bagiranye ibiganiro hagamijwe kureba uko ibihugu byombi byahuza imbaraga mu kurwanya icyorezo cya Ebola. Bari kumwe n'inzobere zitandukanye z'ibihugu byombi mu by'ubuzima. Nubwo ibiganiro bagiranye nyuma yo gusura imipaka yombi byabereye mu muhezo, Minisiteri y'Ubuzima ya Congo yari yamaze kuvuga ko nyuma yo kwirebera uko guhangana na Ebola birimo gukorwa, abaminisitiri bombi bagombaga kujya inama ku bikenewe bazashyikiriza ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS. Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi ry'Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira: agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mu Burundi abanyeshuri barenga 73,000 barangije amashuri yisumbuye mu gihugu batangiye gukora ikizamini cya leta gitanga uburenganzira bwo kujya kwiga muri kaminuza. Iyi nkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika ribifashijwemo n'abakunzi baryo, muregezwaho na Desire Hatungimana uri mu Rwanda.
Icyo kibazo cya leta giha uburenganzira barangije amashuri y'imyuga y'ishuri nshingiro cyakoreye mu bibanza 190 nk'uko bivugwa n'umukuru mugwi ujejwe gukoresha ikibazo ku rwego rw'igihugu Pacherizo Nkiza, akavuga ko abarenga 73,000 aribo bari bitezwe muri icyo kibazo cya leta.
Nkuko
tubishise hano mu mashini bwa mbere na mbere aha mu gisagara turafise ibibanza bakoreramwo bingana 222 hagati mu gihugu turafise ibibanza 186 turafise n'ikibanza kimwe I Nairobi muri Kenya abariko barakora iki kibazo bose bangana n'ibihumbi 73 n'amajana 416 muri abo hakaba haba harimwo abakwikiranye ibyigwa by'ishuri umwaka w'ishuri turangije na bamwe twita ko baje gusubiramwo bari barayobewe cyane bataronse ingene bakora ikibazo cy'umwaka uheze twita aba autodidacte
abakoze icyo kibazo cha leta bavuga ko icigwa cha comptabilité générale bakoze kuri uno wa kabiri cari cyoroshe abandi bamwe mu banyeshuri bakoze icyo kibazo bashima ingene abayobozi n'abigisha babo babafashije mu kwitegura
nyuma ingene twabikoze twashima imana kwese twakwiye mutekano na ngere kandi byari byoroshe ego twiteguye twabaze byinshi twiga ku ishuri
ikibazo cari kimeze neza kuri bamwe bamwe kuko bose ntibangana ni vo bamwe babitoye abandi ntibabitoye kubwanje nagerageje ngiye kubandanya niga kubyejo nkoresha ingufu kugira ngo nze ndabitoye abayobozi baradukurikiranya cyane kandi batubaye hafi cyane naho twaje gukora batubaye hafi
naho urongoye umugwi utegura ukongera ugakoresha icyo kibazo cya leta ashima ingene cyagenze ku munsi wa mbere avuga ko hari ingorane zimwe zimwe zibonekeje zagiye ziratorega umuti Paceri izo nkiza akavuga nk'abasabye gusubiramwo icyo kibazo bita aba autodidacte mu gifaransa batonze ku bibanza bakoreramwo dosiye zabo zidakwije ibisabwa kuri uwo mugwi w'abanyeshuri
utuntu dusanzwe cyane aho dusanga nk'aba banyeshuri baba autodidacte bita autodidacte batonze ku mashuri baza gukorera ko mugaba gasanga ntibanditswe basanze batanditswe rero twaca dusaba yuko batubarira ko bakurikije amategeko barisha amahera asabwa na leta muri OBR kugira ngo tubakire kuko uza gukora icyo kibazo aba yaje kwiyandikisha wenyine benshi twaje batubwira ko abayobozi aribo bahawe ko nibo baza kubandikisha bahawe ibyo bibarekurira kuza gukora ikibazo tugasanga bamwe ntibari bwabishikane abandi nabo barabitanze kumbure babitanga hatariho kuko bitari bwashika wadutegurira kino kibazo ariko nibyo byose twabitoreye umuti ikindi mu ntango nuko byaboneke neza ko hari abanyeshuri benshi baje batubahirije itegeko rigenga abanyeshuri nk'uko umushikiranganji w'indero yabisabye aho twasanze baje bakije imishatsi myinshi je rero twabishikirije badukurira ingingo zafashwe hari abaciye bashima kuja kuyimosha hama baragaruka
icyo kibazo cya leta giha uburenganzira abanyeshuri barangije amashuri yisumbuye ni cyambere gikozwe kuva hatanguye indinganizo nshasha y'ishuri nshingiro mu Burundi kizokogwa mu kiringo cy'iminsi 4 kikazorangira ku munsi wa 5 igenekezo rya 9 mu kwezi kwa 8 umwaka 2019
arakoze Desire Hatungimana kuba twumva muri uyu mwanya izi nkuru zibibera ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi ijwi rya Amerika ryifashisha abanywanyi baryo basanzwe mu kuzitegura kuko leta y'u Burundi yabujije abanyamakuru bacu gutangaza no kuduha amakuru abera mu Burundi abanyapolitike b'abarundi batari bake bavuga ko hakiri ibintu byinshi bitarava mu nzira kugira ngo amatora ateganijwe mu mwaka w'2022 azaba amatora yizewe na bose muri bo harimo bwana Leonard Nyangoma uyobora ishyaka CNDD yabivuze mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije
ndavuye mu Burundi mwaka 2010 igihe biyangariye matora yabaye kuko nibyo navuga ndi iyo cyose habaye amatora hama habiryane urabona 61 bace bagandagura umukuru yatowe yatumye amatora bagasore ariwe yatumye dukuye dushobora gushikira ntayo kwikubira ari 65 murabiri ari 93 murayazi ari 2005 ari 2010 ari 2013 nta matora yigeze azana amahoro mu Burundi ico gituma byari bikenewe ko twicara karaba ni igihe kitagenda neza kugira ngo igihe cyose amatora abaye hama habindyane mu Burundi ibyo rero ngira biriwe no ku rugero rwo muri Afrika birakwiye kubyakenewe ko hihweza turabe ayo matora koko hari icyo amariye abanyagihugu yari nzira nziza gihe abaye umwitegemvyo abaye mu bwitegemvyo atagitsure n'agahotoro umva twere dukwenda kuvuga duti dukeneye amatora azira igitsure n'agahotoro biri mu ruririmbo ba CNDD uharagiza CNDD
ariko nimatwishuye ku kibazo cyuko niba muzotahuka cyane mutazotahuka
ndee abantu ibyanzo kwamanya mu gihugu canje aho nzobigombera nzotaha ubuhageze nzotaha sindirwa ndateguza ntahi wacu
muzogira uruhara muri amatora yo mu 2022 umugambi wanyu uzogira uruhara
twashaka kugira uruhara runini muri aya matora kuko nabikubwiye umwuka uri mu gihugu niworosha amatora kugira ngo amatora azobe mu mwidegemvyo ntangere uwo mwuka ntawuriho nico gituma twebwe turitegura kuko twoba tujojamwo hanyuma hazogira igihe tubonye abategetsi ubutegetsi butihanuye duva ndingingo duti ntituyajamwo canke turayajamwo ariko ubu turizera yuko hari kizohinduka nkuko byabaye mu mwaka w'2022 yego ntwaro ya buyoya yagenda aratezura buhoro 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 gushikaho imigambi itavuga rumwe na iporona ariko ubutegetsi yashobora kuronka ikibanza nayo mu gihugu ayishobora kuvugira ijambo atankomanzi kandi vyamaze hafi amezi 9 maze amatora arashobora kuba mu mwidegemvyo n'ubu rero turahebura
kuri mwebwe hari ibintu vyokorwa kugira ngo mubone ko mufite akizera ko aya matora yogenda neza
yego biriho vyinshi biriho yotuba abarundi basubira kwizera ibyo bijya by'ibiganiro namye mvuga burya gyewe namye mvuga gye buranzi yuko iyo dushobora kugira kumvikana hagati yacu nyine abarundi atandi mwa duciriye muko nabonye ntacu baduzubya cyane byari gutera iteka kandi bigatera iteka na karere ka na Afrika nzima hari ibintu byinshi dushobora gukora abijanye mu kunywanisha abarundi ari mu bijanye n'umutekano nk'ubu kufata ubutegetsi buri bwofungura abo bose bapfungiye bya politiki bagafuta ya mitahe ngo yukwagiriza abantu abana ibi n'ibinibi n'ibindi nyinshi tugashiraho tugasubiramo urya tegeko rijyanye amatora umengwa na matora y'abatunzi gusango ngo udafise miliyoni 30 ngo ntazokwiyamijisha kugira ngo ubure kwitoza urumva byo kwa rusuma ko ari ikumira kandi aryo twiyamirije kuva kera kugira ngo n'ugushaka gusa politike n'ugushaka
ariko rero
habaye gushaka kuko byohinduka no mu kwezi kumwe warabonye ujya mu mushikiranganje wa mbere wo muri Ethiopia yapfuye gushika ku butegetsi nta n'ukwezi kwaheze atarasinya umwumvikane no gusubira kunywana na n'uwo muri Eritrea Eforki uno yitumiga Ahmed bari baramaranye bari barayicanye baramaranye habuze ubushake bw'iyo ntwaro iri ku butegetsi
ubwo bushake buhari murabona ko amatora rero akwiye kuba mu 2022
ntacyo nta gitoshoka canke dukashobora kumvikana tuyunguruze canke tuyagire mu 2022 ntacyo
muri iki gihe turiko turavugana hariho abanyapolitike eka bafise umuhari mushasha uwo witwa MAP Burundi Buhire bavuga ko amatora akwiye kwigizwa bakure bakavuga ko kandi n'inteko mpuzamakungu zikwiye kurungikwa mu Burundi bakaba barateye akamo inama mpuzamakungu ijeje umutekano amahoro n'umutekano ku isi ako kamo kuye muhari mushasha mwaka yakiri gute mugambwe CNDD
ivyo ni vyumviro babafise ivyo vyumviro natwe dushize ibindi
Leonard Nyangoma umukuru mugambwe CNDD murakoze cyane gose ku kanyanywa duhaye
urakoze nawe Frederic kumbi jambo
Inzego z'umutekano wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika zemeje bwa mbere ko igihugu cyugarijwe n'iterabwoba ry'imbere rikorwa n'abaheza nguni b'abazungu. Aba ni bantu ki? Nibyo Thomas Kamirindi atuganirira mu kiganiro Amerikana kivuga ku byaranze Amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo.
Abahanga babisobanura abazungu babaheza nguni na abazungu batekereza ko ubwoko bw'abazungu buri kandi bugomba kuguma hejuru yandi moko byaba mu bwenge mu mibereho mu bukungu muri politiki mu muco mu by'idini ndetse n'amateka iyo ngengabitekerezo yabo ikubiye mu ntero n'inyikirizo yabo igizwe n'amagambo 18 y'icyongereza ngo We must secure the existence of our people and a future for white children. Bisobanura ngo tugomba guharanira kubaho kw'abaturage bacu n'ejo hazaza h'abana b'abazungu. Abazungu babaheza nguni bafite urugomo rukomeye. Muri iyi myaka icumi gusa nibo bakoze 83% by'ubwicanyi bushingiye ku rwango hagati y'amoko. Mu mirwano itandukanye hagati ya polisi n'imitwe y'abagizi ba nabi, 52% byayo yashyamiranije abapolisi n'abahezanguni hirya no hino muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umutwe w'abazungu b'abahezanguni wamenyekanye cyane n'uwitwa Ku Klux Klan, wavutse mu 1865, wamaze imyaka 6 urasinzira. Ku Klux Klan yongeye kuzuka mu 1915, noneho irongera irasinzira mu 1944. Muri iyi myaka 29 nibwo Ku Klux Klan yagize abayoboke benshi bageraga kuri 3.6 million. Yamaze imyaka 2 yonyine gusa irongera irasinzira, maze yubura umutwe na none mu 1946. Kugeza n'ubu rero iracyariho. Muri iki gihe abayoboke ba Ku Klux Klan barabarirwa mu 800. Abahanga bemeza ko ariko abazungu benshi b'abahezanguni muri iki gihe ari abatibumbiye mu mitwe runaka, ahubwo internet ngo irabakusanya ku buryo bahanahana ibitekerezo byabo batagombye kwimenyekanisha. Ijwi rya Amerika, ikiganiro Amerikana. Abahanga bavuga ko gushaka kwikubira byose atari iby'ubu mu bazungu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Byahozeho kuva na kera na kare, kuva igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kikivuka mu 1776. Professor Leland Saito ni mwarimu muri University of Southern California mu birebana n'ubumenyamuntu sociology mu rurimi rw'Igifaransa. Mu gitabo cye Race and Politics, aribyo kuvuga ngo amoko na politiki, yaranditse ati mu mateka yose ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abazungu bagize ubwoko intwaro yo kwishyira hejuru no gukumira abandi batari abazungu, byaba mu buzima bwose, ubukungu na politiki. Itegeko rigena ubwenegihugu ryo mu 1790 ndetse ryavugaga ko abenegihugu ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari abazungu bonyine gusa. Iryo kumira ryarakomeje riza kubyara imyivumbagatanyo y'abarwanyaga ivanguramoko mu myaka y'1950-60 gutyo. Naho Stephen Greenberg, mwarimu muri Rice University yo muri Leta ya Texas, n'umuhanga mu birebana n'ubumenyamuntu n'imiturire, yaranditse ati amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ya mbere y'1965 yagengaga abimukira, yavugaga neza ko abakomoka mu majyaruguru y'Uburayi ari bo bwoko buri hejuru y'andi moko. Gushyingiranwa byari bibujijwe n'amategeko ku bantu badahuje ubwoko kugera mu 1967, ubwo urukiko rw'ikirenga rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwaciye iteka ko amategeko abuza gushyingirwa hagati y'abantu badahuje ubwoko anyuranyije n'itegeko nshinga ry'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yego, ayo mategeko yaracitse, ariko abahezanguni b'abazungu bahora bashaka ubundi buryo bwose bagomba gukoresha kugira ngo bagume hejuru y'andi moko, birimo gukoresha iterabwoba nk'uko inzego z'umutekano z'igihugu zibyemeza. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi ntagihumurije. Mbashimiye cyane ko mwagiteze amatwi rwose. Mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi. Murakarama.
Thomas Kamirindi utugejejeho ikiganiro Amerikana kivuga ku byaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo. Nshuti, muduteze amatwi igice cya mbere cy'ibiganiro byacu byo muri iki gitondo naha kirangiriye. Mu izina ry'abagenzi banjye bose, mbashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi. Nshimiye kandi abadufashije kubagezaho aya makuru, uwayashize hamwe ni Fatuma Alimasi Kalala. Amakuru yo hirya no hino ku isi mwayagejweho na Aloise Bigirimana, naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Edirwema wari uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Mbifurije umunsi mwiza.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.